Iri n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro ni kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ndabaramukije inshuti mwese turi kumwe bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Ubukungu usanga budasaranganijwe ku buryo navuga yuko bungana ko ku Banyarwanda bose usanga hari igice kimwe cy'abantu bihariye ubukungu bw'igihugu abandi bakarushaho gukena.
Uwo ni Fred Muvunyi, umunyamakuru wahoze ayobora ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda, havuga ku munsi wo kwibohora mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wacu Harizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloise.
Waramutse Jenny, ndaramutsa namwe mudukurikira. Abantu baharurwa mu majana barihereje amabarabara yo ku murwa mukuru wa Kenya I Nairobi ejo ku munsi wa mbere biyamiriza ubwicanyi ndengerabutungane bavuga ko bukorwa n'igipolisi hamwe n'izindi nzego zijejwe umutekano. Abashingwamanza, abaharanira agateka ka muntu, abagendesha amapikipiki n'abandi banyagihugu isinzi barahuye bagaragaza umubabaro ku rupfu rw'umushingwamanza yitwa Willy Kimani, uwo yaburanira yitwa Josephat Mwenda hamwe na Joseph Muiruri yagendesha itagisi. Abo bagabo batatu bazimiye ku igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa gatandatu, inyuma yaho sentare yari hejeje kumviriza Mwenda ku byaha imwagiriza aho yari kumwe n'umushingwamanza wiwe Kimani. Abo bagabo bato wari biziga mu ruzi ruri ku birometero 70 uvuye I Nairobi. Igipolisi cya Kenya cyatangaje ko abapolisi batatu bahagaritswe kumvu z'amatohoza. Abaharanira agateka ka muntu basaba ko abapolisi bafise uruhara muri ubwo bwicanyi ndengerabutungane barungikwa barengutswa murambabarira imbere y'ubutungane bagahanywa. Batekanya gusubira kwigaragambya hirya y'ejo murambabarira ejo ku munsi wa gatatu. Muri Nigeria ibitero ku mahinguriro y'ibitero vyasubiye inyuma y'agahengwe bari bamazemwo kuva mu mpera z'ukwezi kurangiye. Akagwi k'abarwanyi biyise abahora intara ya Delta ya Niger kamenyesha ko kagavye ibitero ku mahinguriro atanu y'ibitoro mu minsi itatu iheze. Bamenyesha ko bazosinzikaza ico gisata c'ibitoro kugezaho atana kimwe kizoba kigishobora gukorwa mu gihe atacokorwa ngo hatezwe imbere iyo ntara yo mu manuko yimburirwamwo ibitoro byinshi. Amashirahamwe yimbura ibitoro muri Nigeria aremeza ko ibyo bitoro byabaye. Ibitero bimaze gukorwa n'ako karwi uyu mwaka byatumye ico gihugu kiyahombera utugunguru 600,000 tw'ibitoro cahora cimbura buri munsi. Leta ya Nigeria yatangaje ko yafunditse amasezerano n'abo barwanyi mu kwezi guheze, ariko ibi bitero bishasha bituma abantu bibaza ko nimba ibyo biganiro by'ukuri byarabaye. Muri Arabia Saudite naho abantu batatu barafuye bahitanywe na bombi yaturikijwe n'umwihevyi ku kirindiro c'igipolisi ku rwinjiriro rw'umusigiti witiriwe Intumwa Muhamedi uri ku mugisagara ca Medina. Televiziyo ya leta yatangaje ko ico gisasu caturitse ejo kuwa mbere cahitanye abapolisi babiri hamwe n'uwo mwihevyi. Muri uyo musigiti ni naho hari imva ya iyo Ntumwa Muhamedi yatanguje idini rya Isilamu. Ku munsi wa mbere nyene mu gatondo ka kare, umushikiranganje w'intwari yo hagati wa Arabia Saudite yamenyesheje ko uwundi mwihevyi yiturikije ko bombe hafi y'ahari ubuserukizi bwa Amerika mu gisagara ca Jeddah no mu gisagara ca Katif kigwiriyemwo abayisilamu bo mu bwoko bw'abashite. Abanyagihugu baho bamenyesha ko uwundi mwihevyi yiturikije ko bombe hanze y'umusigiti. Ibyo bisasu byaturikijwe mu gihe abayisilamu bariko begereza kurangiza ukwezi kw'amafungo kwitiriwe Ramazani. Mu Bushinwa naho imvura nyinshi n'imyuzurira bimaze iminsi bimaze indwi zibiri murambabarira bigwa mu bumanuko n'ubuseruko bw'Ubushinwa bimaze guhitana abantu barenga 200 hamwe n'abandi babuze irengero ryabo. Abategetsi b'Ubushinwa bamenyesha ko ibintu bitari bike byononikaye kandi ko indimo zifise agaciro k'amafaranga arenga imiliyaridi indwi z'amadolari zatwawe n'iyo myuzurira. Itorokanizo ry'amakuru ry'Ubushinwa Xinhua rimenyesha ko abantu imiliyoni 17 bo mu ntara za Hubei na Anhui basinzikajwe n'iyo mvura. Amabarabara hindarayi ndetse n'andi mabarabara makuru makuru yo mu gice kinini cyo muri iyo ntara ya Hubei kuva ubu gushika ubu ntagihita. Muri Turukiya, amakuru avuga kuri Turukiya na Israel nayo amakamyo atwaye amatoni 10 y'imfashanyo zivuye muri Turukiya yatanguye gushika mu gisagara cya Gaza aciye muri Israel nyuma y'indwi ivyo bihugu bimaze binaguye ubucuti. Amakamyo ya mbere ashika ku 500 atwaye impuzu, imiti, ibifungurwa n'ibindi yinjiye muri Gaza ejo ku munsi wa mbere ayandi yitezwe mu mwisiza. Izo mfashanyo zitanzwe mu gihe kuri wa gatatu abisilamu ariho bazohimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza ukwezi kweranda kw'amafungo ya Ramazani. Keren Kinik, umuyobozi w'ishyirahamwe rya Croix Rouge muri Turukiya, amesha ko Turukiya kizobandanya giha izindi mfashanyo abanyegaza. Israel yari yahagaritse imfashanyo zose zaja muri Gaza kuva mu mwaka w'2006 aho yanka koho hava hajamwo ibirwanisho bihabwa umuhari Hamas udacana waka na Israel. Mu ndwi iheze umunyamabanga mukuru wa UNIG Ban Ki-moon yavuze ko ivyo bihano bifatirwa ikivunga c'abantu arakarenganyo Israel ikora ku ntara ya Gaza.
Urakoze harabizi bigira imana kuri aya makuru nshuti zacu murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 bice 3 no kuri FM 104 bice 3 I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Igipolisi cy'u Burundi hejo kuwa mbere ku mugoroba cyerekanye abagore 13 n'umukobwa umwe bafatiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko bari bagiye mu bihugu bya Oman na Arabia Saudite mu bucuruzi bw'abantu. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika I Bujumbura Evariste Nzikobanyanga.
Nkuko bivugwa na Pierre Nkurikiye avuga igipolisi cy'u Burundi, abakenyezi 13 n'umwige mumwe bafatiwe ku kibuga cy'indege cy'Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugenekereza rya mbere kuno kwezi kw'indwi. Igipolisi cya Kongo gica kibashikiriza igipolisi cy'u Burundi kugenekereza rya kabiri kuno kwezi kw'indwi nyene ahitwa ikavimvira ku rubi rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bivugwa na Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano n'igipolisi cy'u Burundi.
Bafashwe rero n'abategetsi bahariya hanyuma kubera ugukorana neza n'abategetsi bino na cyane cyane ingufu zagizwe n'igipolisi cino bita PAF kikijejwe abanyamahanga n'imbibe abo bantu baciye bagarukanwa ngaha mu Burundi bashikirijwe igipolisi cyo ngaha mu Burundi gihe c'itariki 2 bakaba rero uno munsi bari ngaha muri komisariya nkuru ijejwe gutohoza kugira ngo barabe neza ivyabo barabe ibijanye n'uru rudandazwa bari bajanywemo hanyuma baheze bashikirize ubutungane idosiye izoba yakozwe.
Abo bakenyezi bavuga ko bari bagiye kurondera ubuzima nk'uko umwe muri bo yabibwijwe rya Amerika. Nsengiyumva Zuena n'umwe muri abo bakenyezi avuga ko ubuzima bugoye muri kino gihe mu gisagara cya Bujumbura ari nacyo gituma leta ikwiye kubareka.
Turi tugiye kurondera ubuzima nkanjye nangiye muri Oman ko murabona ubuzima bwo mu gisagara ingene bumeze. Umuntu ubukene buraturembeje, inzara turembeje, umuntu naronka utwo idandarizi urabona ko batwirukana nturonka nico uyungunganya. Nyene tubona ku buzima butumereye nabi niyo mpamvu twari twahisemo turahitamo kugenda kurondera ubuzima handi aho twumva abandi bari numva bamwe bamerewe neza kandi numvume ngo ndafite kurashe nashatse kugenda kare ngo banumva ubwoba nduka abagenzi baragenda baransiga bwa gatatu nane nje mvuga ati abagenzi mbona ko bameze neza bamanze kugira amezi arenga kandi mbona ico barungikira umuryango nanje nane nahisemo tirekanye ndo kurondera ubuzima nanje ko naco ndi konda kora ngayinza irikiranyica dusaba leta ko yo dufasha ikaturondera akazi natwe twicara ko avuga turi ngunganya ko kugira turere umuryango natwe w'abavyeyi bacu barashaje naco bifashisha ageze ko natwe tubarera
aba bakenyezi 13 n'uwo mwigeme umwe bari hagati y'inyaka 19 na 30 irenga bisigura ko bari bafise uburenganzira bwo kujiyo bashaka ariko umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yavuze ko aba bakenyezi bahagaritswe kumvoza amatohoza asigura ko inkuru bafise zivuga ko bari bagiye mu ntumbero y'urudandazwa rw'abantu rutemewe n'amategeko
urudandazwa rw'abantu ntirurabaguza abatarakwiza imyaka 18 n'abantu bakuze barashobora kudandazwa nico gituma rero aba bahagaritswe kumvoza amatohoza kugira ngo barabe koko ko batajanywe muri urwo rudandazwa hariho nabari baba janye nabo nyene bazoheza babumvirizwe nibashobora kwerekana yuko batari bagiye kudandazwa bazoheza ababarekure hanyuma baheze bagende
abo bakenyezi n'umwige mumwe 13 nabo mu gisagara ca Bujumbura ubundi niwo mu gisagara ca Rumonge mu manuko bw'igihugu maza biyongera kubagera kuri 50 bahagaritswe n'igipolisi c'u Burundi mu kiringo c'amezi abiri aheze bagiye mu bihugu bya Omani na Arabia Saudite I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Urakoze Evariste kuri iyi nkuru. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda hejo kuwa mbere tariki ya 4 ukwezi kwa 7 hizihijwe umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 22. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Kwibohora ku nshuro ya 22 ni umuhango wizihijwe ku rwego rw'umudugudu. Kuri iyi nshuro nta bikorwa bidasanzwe byabayeho bigaragaza karasisi k'abasirikare ndetse no kugaruka ku bakuru bakuru bitangiye u Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yawizihirije mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera aho batashye kumugaragara inzu z'imiryango isaga 100 wagaragayemo kandi abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda n'inzu zagenewe abari batuye mu birwa bya Sharita n'amazi n'ibikikijwe n'amazi y'imigezi n'ikiyaga Rweru guhitamo Bugesera mu bisobanuro by'ubutegetsi bishingiye ku mateka aho Bugesera bavuga ko ubutegetsi bwabanje bwaciragamo abatutsi baturutse hirya no hino mu gihugu Ngo bicwe n'isazi zitetse kandi ko kari mu turere twaguyemo abatutsi benshi muri genocide. Abavuye mu bwigunge byari ibyishimo nk'uko babigaragarije umukuru w'igihugu bahagarariwe na Madame Erevani ya Nyiraminani warutuye mu kirwa cya Mazane.
Twahageze mu masaha 11 hakigaragara baducanira amatara noneho umunezero uraturenga cyane bigeza saa 6 z'ijoro tutararyama ngo dusinze twibwira ngo haracyari kumanywa. Naratembelaga najya kwa mugenzi wanje nkamubaza nti ibintu bibona uti nibi bintu byamikesha president wacu Paul Kagame arakarama ubwo rero tukimara kuhagira n'ubundi ntivyagarukiye aho ya mihanda myiza twari twarabuze twarayibonye amazi meza rwose turafite warayaduhaye amashuri makuru abana bacu bagiye kujya biga
izi nzu zubatswe n'ingabo z'igihugu ku bufatanye n'izindi nzego za leta ministre w'ingabo general James Kabarebe yavuze ko gufatanyiriza hamwe mu bikorwa bigamije kwihutisha iterambere ry'igihugu bizakomeza n'ahandi mu gihugu ashingiye ku buhamya rubanda bamugejejeho kuba bahinduye imibereho ibaganisha mu iterambere president Kagame yavuze ko bidakwiye ku muturage yabona ibyiza ngo yumve ko ari ibitangaza ahubwo ari uburenganzira bwe
ntabwo bikwiriye kuba igitangaza abantu kugira amashanyarazi abana babo gushobora kujya mu mashuri bakiga abantu bakagira ubuzima bwiza abantu bakagira imihanda myiza bakagira ibikorwa bibageza ku majyambere bafitemo uruhare ubwabo cyo ntabwo bikwiriye guhora ari igitangaza ngo byagezeho abone ko yabonekewe ntabwo ari byo ibyo bigera ku bantu bakabona ko babonekewe byabivuze ko hari icyari cyarabuze kukigeraho kuvana izo nzitizi mu nzira niko kwibohora
kwibohora bwa mbere binyuze mu ntambara y'urusasu byari bifite intumbero itomoye president Kagame
kwibohora kwa mbere rero icyo kwari kuvuze byari kuvuga ngo imiyoborere mibi politike mbi abayobozi babi baheza abantu mwicura burinde ahantu abantu bataza amashanyarazi bataza amashuri bataza imihanda batazi kuba mu mazu meza byari kuhangana nabo ngo bave mu nzira sibyo kwa ahubwo sibyo gusa babuzaga abantu babuzaga n'ubuzima busanzwe batwaye ubuzima bw'abantu isha abantu
mu ijambo rya Perezida Kagame yasabye abanyarwanda kunga ubumwe bakorera hamwe kandi barinda umutekano w'igihugu Perezida Kagame yongeye guhamagarira rubanda mu buryo butaziguye kwima amatwi ibihugu by'amahanga bishaka kwivanga mu mitegekere y'u Rwanda asaba abanyarwanda kwihitiramo ko babaho
muri kwa gushyira hamwe no gukorera hamwe dufite icyifuzo icyifuzo cyaho dushaka kugana cy'ukuntu dushaka kubaho nk'abanyarwanda nzajya mpora mbibutsa iteka ko nta ukwiriye kuba atubwira aduhitiramo icyo cyifuzo n'aho dushaka kugana n'abo dushaka kuba turibo buri munsi ariko muzahura nabo buri munsi muzahura n'abantu bashaka kuba genera kubabwira kubasubiriramo aho bashaka ko mugana abanyarwanda mujye muhora mubaza abo bantu mwebwe umiteramo ute aho ushaka kungana aho ushaka kugana je umuntu yabimiteramate abanyarwanda utwara paranganye ku buryo tutakimenyaho dushobora kugana tugomba gushaka umuntu uza kubitubwira wanagiye kubibwirwa wabibwirwa n'umunyarwanda mugenzi wawe
Amagambo nkaya yaragaruka mu gihe haburi igihe gito ngo Rwanda rwinjire mu matora y'umukuru w'igihugu kandi abanyarwanda babitoreye ku mpuza ndengo ya 98% muri kamaramaka yahinduye itegeko nshinga imbwirwa ruhame nk'izi zirasa n'izibutsa rubanda gutsimbarara ku murongo bafashe wo kuguma gutegekwa na Perezida Kagame nyuma ya 2017 mu gihe ibihugu bya rutura nka Amerika bitashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga ngo Perezida Kagame akomeze gutegeka kwibohora ingoyi y'ubutegetsi bubi byararangiye ariko nanone ubutegetsi buracyavuga ko hakiri urugendo rurerure Uru rwareberwa mu ndorerwamo y'ibice bitandukanye hirya no hino mu gihugu bikiboshwe n'inzara ivuza ubuhuha umurundo w'ibibazo birimo iby'ibura ry'akazi ryugarije urubyiruko hirya no hino mu gihugu uyu muhango Perezida Kagame yawusoje ashimira ingabo z'igihugu ku bwitange bwazo ku kubungabunga ubusugire bw'igihugu ekabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Urakoze Eric kuri iyi nkuru tukivuga ku munsi wo kwibohora mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye n'umunyamakuru Fred Muvunyi wahoze ayobora ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda ubu yahungiye mu Budage Etienne Karekezi yatangiye amubaza ku bijyanye n'ubutumwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda.
Ubutumwa muri rusange bwa nyakwa Perezida Paul Kagame ni ubutumwa bwiza ariko wenda usanga yuko bitajyanye n'uko wenda igihugu kimeze muri iki gihe yego hariho iterambere mu bice bimwe na bimwe bigeranyije n'ukuntu Rwanda rwari rumeze nyuma gato ya genocide ariko ubukene buracyahari mu Rwanda inzara irahari ngira ngo mwumvise ejo bundi abaturage mu burasirazuba bishwe n'inzara n'ubu ngubu ubukungu usanga budasaranganijwe ku buryo navuga yuko bungana ku banyarwanda bose usanga hari igice kimwe cy'abantu bihariye ubukungu bw'igihugu abandi bakarushaho gukena ni byiza kuvuga yuko kwibohora bifata indi ntambwe
Mu ijambo rye kuri uyu wa mbere kimwe no ku wa mbere cy'umwiri gishize Perezida Kagame yahamagariye abanyarwanda kwimamatwi ibihugu by'amahanga n'abayobozi b'ibyo bihugu muri make kuki Perezida Kagame akomeje kugaruka kuri ikibazo cy'abanyamahanga bivanga mu bibazo by'u Rwanda
nibwira yuko ari uburyo umukuru w'igihugu ababonye bwo kuvuga ikimuri ku mutima ariko bitavuze yuko mu byukuri aba abwira agira inama abanyarwanda ngo be gutega amatwi amahanga kuko nubunda abo banyamahanga avuga usanga kenshi ari bo bamugeraho bwa mbere mbere yuko abanyarwanda bagira nibyo bamenya nge mbifata nkaho ari umutwara aba yikoreye nk'umukuru w'igihugu gitutu bamwokeje noneho bya bitekerezo kwa kundi yiyumva akaba ari byo abwira abanyarwanda nibisanzwe ko umuntu ashobora kugira yakifata muri ubwo buryo bumeze gutyo bya bindi bimubabaje bimubangamiye noneho akabigira kuko ari n'umukuru w'igihugu akabigira ikibazo cy'igihugu cyose muri rusange n'abanyarwanda bose muri rusange ariko mu byukuri umunyarwanda uri hariya hasi muri za nyabihu cyangwa se aho yari ari muri kari agace k'Uburasirazuba ahangayikishijwe n'icyo ashyira ku meza akarya agatunga abana be bakajya mu ishuri
ku bwanyu bwana muvunyi musesenguye Perezida Kagame yasabye abanyarwanda guhora biteguye guhangana n'ibibazo bibambura agaciro kabo kandi bibabuza kwihitiramo mu byukuri ibyo bibazo byambura abanyarwanda agaciro kabo ni ibihe mwatubwira
ibibazo birahari byo gukandamizwa kuba abanyarwanda batagira uruhare mu kwivugira ibibakorerwa
bakandamizwa nande
bakandamizwa na guverinoma iriho cyangwa se n'abategetsi bamwe bari muri guverinoma y'u Rwanda aho usanga abantu uburenganzira bwo kuvuga cyangwa se no kwishyira ukizana usanga bikiri ikibazo mu Rwanda amaraporo mpuzamahanga arabigaragaza yewe ndetse n'amaraporo yo mu Rwanda imbere rimwe na rimwe hari aho bajya bacikwa bakagira bakagaragaza ibyo bibazo hari ubwisanzure bukiri hasi bw'itangazamakuru mu Rwanda ibyo bibazo kimwe n'ubukene no kuba ubukungu butazamuka nk'uko bukwiye. Yego, wenda hari impamvu nyinshi bishobora kureberwamo, wenda abantu bakaba bagira ukuntu babyumva, ariko kandi ubukene buracyabangamiye Abanyarwanda. Ibyo bibazo by'uburenganzira bwa muntu, kwishyira ukwizana, ubutabera busesuye no kuzamura imibereho y'Abanyarwanda, nicyo kintu kibangamiye Abanyarwanda cyane muri rusange, kurenza ukuntu Perezida Kagame ashobora kuvuga yuko Ubwongereza cyangwa se Amerika yarayitanze raporo ku bijyanye n'icuruzwa ry'abantu ku buryo bayitanze. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bibazo bibangamiye Abanyarwanda. Abanyarwanda babangamiye no kwishyira bakizana, no kubona ibyo bashobora kurya, bakabona akazi, urubyiruko rurangije amashuri rukabasha kubona akazi bagakora, bakabaho, bagatunga n'imiryango yabo.
Fred Muvunyi wahoze ayobora ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda, ubu wahungiye mu Budage, yaganiraga na mugenzi wacu Etienne Karekezi ku butumwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda ejo ku munsi wo kwibohora. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubageza ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ubwigenge bw'igihugu, aho abanyagihugu bidegembya mu byo bakora byose atabandi bategetsi bo hejuru babyisutsemwo bitwaza kwabo bantu badashoboye kwirongora, nibwo butegetsi ngenderwa ko mu mico kama ya Amerika. Kanatsinda, intwaro nk'iyo niyo yisunzwe mu gutegura amasezerano y'ubwigenge ya Amerika. Amasezerano y'ubwigenge yatewe ku gikumu mu myaka 230 irangiye, ari nabwo ubwigenge twahimbaje jo ku munsi wa mbere. Thomas Jefferson yateguye urwandiko rw'ayo masezerano, yanditse avuga ko kwishyira no kwizana bivuga ko abantu batandukanye bangana nk'uko amategeko y'Imana yabaremye abivuga. Kahise ka Amerika karanzwe n'ingwano zabaye hagati ya Amerika n'ibindi bihugu byari bigeramiwe n'ubwo butegetsi bwo muri Amerika, hamwe n'ingwano zabaye hagati y'Abanyamerika zari zavuye ku buryo leta yategerezwa gutunganywa. Yamara ayo masezerano yaratanze intumbero y'ubutegetsi bwaciye butsimbatara, bakanatanga akarorero iyindi migwi iharanira ubwigenge ku isi yose yarabiyeko. Igihingwano yaduka hagati y'igihugu cy'Ubwongereza hamwe n'intara zo muri Amerika yo mu buraruko cyari cyarakoronije, hari abari biyumvira kandi bari banashigikiye itunganywa ry'igihugu gishasha. Abanditsi b'abahinga mu byerekeye kahise bavuga ko n'igihe intambara yari kirabica bigacika, abakoloni batavuga rumwe ku byerekeye kazoza. Abangana ica gatatu bavuga ko kuvavanura n'igihugu cy'Ubwongereza byari bikenewe. Ica gatatu c'abandi bagumye bakwiragiza amategeko y'ubutegetsi bw'Ubwongereza, mu gihe ikindi gice ca gatatu c'abantu bifuza kwitunganiriza ubutegetsi bwabo, bakitunganiriza ubuzima bwabo n'imiryango yabo. Abagabo bateye igikumu ku rwandiko rw'amasezerano yo kwikukira ku itariki ya 4 ukwezi kw'indwi umwaka w'1776 bashika kuri 56, nibo bashikirije amatora ya mbere ku ngingo yo kwikukira. Bagenzi babo baciye bashikira iyo ngingo yafashe icyemezo gikomeye kivuga ko leta itunganywa hisunzwe ibyifuzo by'abanyagihugu irongoye. Naho ivyo ari vyo Amerika ihimbaza, kandi ari navyo biriko birahimbazwa kuri uyu munsi hibukwa intahe yo kwikukira, Amerika ntivyisangije. Ivyo biri mu bwirizwa shingiro by'ibihugu byinshi kandi biri no mu masezerano y'agateka kazina muntu twese twemera. Muri rusangi, umunsi wo kwikukira ni umunsi wo guhimbaza ubuntu twese dusangiye.
iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izaba yuzuye ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'urya Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'urya Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana. Mugenzi wanjye Harwize Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Amakuru avuga kuri Kenya, abantu baharurwa mu majana barihereje amabarabara yo ku murwa mukuru Nairobi ejo ku munsi wa mbere biyamiriza ubwicanyi ndengerabutungane bavuga ko bukorwa n'igipolisi hamwe n'izindi nzego zijeje umutekano. Abashingwamanza, abaharanira agateka ka muntu, abagendesha amapikipiki n'abandi banyagihugu isinzi barahuriye i Kenya bagaragaza umubabaro ku rufu rw'umushingwamanza yitwa Willy Kimani wo yaburanira wiwe yitwa Josephat Mwenda hamwe n'uwitwa Joseph Muiru yakaba yagendesha itagisi. Aba bagabo batatu bazimiye ku igenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa gatandatu batowe ari biziga mu ruzi ruri ku birometero 70 uvuye i Nairobi. Muri Nigeria ibitero ku mahinguriro y'ibitoro byasubiye inyuma byarasubiye muri ambabarira ni inyuma y'agahengwe bari bamazemwo kuva mu mpera z'uku kwezi kurangiye. Akagwi k'abagwanyi biyise abahora intara ya Delta Niger bamisha ko bagavye ibyo bitero ku mahinguriro atanu y'ibitoro mu minsi itatu iheze. Leta ya Nigeria yaheruka gutangaza ko yafundise amasezerano n'abarwanyi mu kwezi guheze, ariko ibi bitero bishasha bituma abantu bibaza nimba by'ukuri ibyo biganiro byarabaye. Muri Arabia Saudite abantu batatu barafuye bahitanywe na bombe yaturikijwe n'umwihevyi ku kirindiro c'igipolisi kiri ku gwinjiriro rw'umusigiti witiriwe Intumwa Muhammad yashinze idini rya Islam hari mu gisagara ca Medina ejo ku munsi wa mbere. Naho mu Bushinwa imvura nyinshi n'imyuzurira bimaze indwi bigwa mu bumanuko n'ubuseruko bw'Ubushinwa bimaze guhitana abantu barenga 200 hamwe n'abandi babuze irongero ryabo. Abategetsi b'Ubushinwa bamyesha ko ibintu bitari bike byononikaye kandi ko indimo zifise agaciro k'amafaranga arenga imiliyaridi indwi z'amadolari zatwawe n'iyo myuzurira. Amakuru kuri Turukiya na Gaza, amakamyo atwaye amatoni 10 murambabarira y'imfashanyo zivuye muri Turukiya yaratangwe gushika mu gisagara cha Gaza aciye muri Israel ni nyuma y'indwi ibyo bihugu byari bimaze bisubiye kunagura ubucuti.
Urakoze Harwize Bigirimana kuri inshamake y'amakuru yenera dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza kurikira ibiganiro byacu. Nshimiye kandi abadufashe ku buhanga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi washyize hamwe ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.